Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijugi Amerika isamena na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha muri isanga y'uno munsi muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubahaye ikaze ahandi mumva ijugi Amerika ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ikaze nshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ku minsi ya gatanu urubuga n'ugwa fasoni abigeme twadushaka kumva ivyo barimwo. Uwo twabatumiriye uno munsi ni Laurette Tetero aheruka gutahukana ihiganwa rya Primusique ni ihiganwa ryo mu gihugu c'u Burundi ry'abaririmvyi ritunganywa na Bralodi. Laurette, ikaze kw'ijwi rya Amerika kandi tunagukeze ku ntsinzi watahukanye.
Merci beaucoup Diane ndabaramukije mwese.
Hanyuma wakiriye gute ivyo ntsinzi imbere yo kutubwira ivyo waciyemo kugira ngo yishikire?
Nagiye witane kubera d'abord naciye mu bintu byinshi donc c'est-à-dire inyigisho ama entraînement no kurondera amajwi. Ari cyoroshye kandi ntiwashobora kwitega intsinzi batayikubwiwe wenyine numva nyine c'était une belle surprise.
Ni higanwa Tete watanguye kwitegurira kuva ryari utubwira ingene wabyinjiyemo kuva bigitangura gushika utahukane intsinzi mu ndwihetse.
Ego bagize lien bale créé page novga site wari yandikisha ko hanyuma turashaka ko na numero yacu. Hama un vendredi bala twandikira message yuko samedi dusabwe kugenda gupasa ma audition hama ndagenda. Hanyuma ndaririmba hama le dimanche niho baciye baproclama nari nabaye wa mbere i Bujumbura kubera bariko bagira ama provincial.
Ni higanwa riba ku rwego rw'igihugu wewe uca wa mbere mu gihugu cyose Tete?
Ego mugabo natanguye ndi w'i Bujumbura hama canja guhiganwa n'abandi bo mu bindi mu yizindi ntara.
Mwahiganwe muri bangahe muri rusange?
Bon twari 46
muri abo 46 abigeme bari bangahe abahungu bari bangahe?
Bon ntabonzi ariko abo twajanye muri demi-finale twari 12 kwari abakobwa batatu n'abahungu 9.
Umva iko bakobwa nubwo mwari bake gusumbura za kutubwira nimba ari coroshe kuja muri ayo mahiganwa mu gihe wumva abenshi abaraba arabahungu ariko hariho nk'abantu bumvise Tetero gusa ico gihe cha Primusique batari bamuzi gubanza ukatubwira watanguye kuririmba ryari hari indirimbo ufise?
Bon sindi ndamaze kugira cover naho nyene en fait nari nkunda kuririmba mugabo nabiririmba DJ nyene kandi ndi kumwe n'abagenzi apana ibintu byo kuyerekana mu bandi. Kubera aussi jewe nari nza ku ishure umva nakunda ishure cyane kurusha ibindi. Hama mu nyuma medede ntamboneraho akajyo kugira ko kubitangura bacha barantura muri théâtre narakinye comédie musicale. Bagi musical ya kinyo bwa mbere mu Burundi nje nayo kinyo na actrice principale. Hanyuma uwo munsi nyine ngiye mu ma repetition cette nuit on a tiny mvuga tire kanje muri Primusique ndare naho niba hari ico nokura. Hama aventure iratanguye.
Iratanguye none galore ufise imyaka ingahe kuvuga ngo ari mu ishuri ico gihe warahije amashuri?
Ego nahejeje muri août 2018 nari se 18 ans ubu se 19.
Eh kurumva rero ni no ku myaka myiza utanguriye ko wize ivyibiki wize biki muri mu mashuri yisomboye.
Je n'ai de quoi sans esprit modi lettres modernes.
Gisataca lettres. Woducishizamo gato imbere ko tugaruka katubwira iyo ngabirano yawe ukaducishizamo gato two turirimbo kamwe mutwukunda kugira ngo twumve nako kadrika utatumye bagutora.
Ego. Ndeka ndabarimbi yon yatumye nsinda.
Mhm.
Itwa Stay ya Rihanna.
Mhm.
Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. And I do.
Hariho abari mu buhinga bw'ivyuma batangaye bavuga ati ni Rihanna canke ninde. Reka ducishemo gatonya ko karimbo kariya nabumva ingene bisa nk'ibisa niyo uri kuraririmba. Ego facile, uduciriramo gato. Urashobora kujana nawe Galorette?
Ego.
Ego. Jaco. Urakoze cyane Tetero. Ni rero akarimbo ka Rihanna mumvise ko katumye Tetero ariko yaririmbye kandi kakamuha n'amanota. None wewe usuramwe Rihanna gusa cyane?
Oya si wewe nyene ndasuramwe aba sinzi ko mubazi bakera.
Mhm.
Ego ndasemwe nabandi bivana ninge n'indirimbo yanjyoheye.
Bivana ninge n'indirimbo yakujyoheye. Hama ico gihe uri kuraririmba urinda ubu wa mbere. Icyo twita bariko barakuraba wabona gute bavyakira gute ijwi rya ukuririmba akapela zawe
mwisanzwe ijwi ni gide en fait Diana jewe nari novuga ati c'était la première fois ngiye guhura n'aba professionnel umva hari utuntu tumwe baza barabona parfois hariho ama technique wasanga nagize ntazi cyangwa amakosa donc ibyo byose ijwi la base narinda bifite byari byiza mugabo urumva batigeze kunkorera nkore neza kugira ngo jean kuri finale ndo presente ikintu kimeze neza.
Ninde yaguteguye?
Yitwa Coli de Magic. Mon producteur chanteur nga mu Burundi.
Mbega ga Tetero wata intsinzi yawe ingana gute agashimwe nimba atari banga?
Ni 25 millions de francs
yamarundi. Ugatekanya gucu yakoresha iki?
Urumva ni novuga ati ubwa mbere kubera abantu bantoye sinzi uko wakurikiranye page Facebook yanjye na Team Tetero. Muri Team Tetero twarasabye abantu amajwi kandi ubwa mbere biragoye kwemeza umuntu singabira 50 yawe akubaza mbega ndayiguha kubera iki mbega wewe urinde. Urumva wese yayiguha c'était en quelque sorte mengo uramwemereye yuko uzobandanya uririmba urumva ntegeze kubandanya ndirimba kuko uwangabiye vote novuga ati ni nka responsabilité yarampaye yuko noteza no representa umuziki w'u Burundi nkaba la prochaine image
ugahaguruka nk'umwigeme aririmba hamwe avuga ati Tetero tukumva mu Burundi hari umuririmbyi yitwa Tetero.
Ego surtout que abakobwa bari bake cyane no mu ma audition Diane ntitwashika nka 30 alors que ni d'après que 168
ego
urumva ugasanga twari nk'abakobwa dufite maximum 40
ni bake ugereranije
Ego ni bake cyane.
Ego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumire wacu uno munsi ni Laurette Tetero yatahukanye Primusique 2019. Tuje ku mirongo ya telefone Laurette turasaba abashaka kuyaga nawe duhere kuri Peter Peter Ikaz.
Ego.
Muherereye.
Igitega.
Igitega mu Burundi ni kibazo canke intererano kwa Tetero.
Minererane.
Ego.
Amana shako kumusaba yuko ene acoca bihebera harya yonge yigisha n'undi gwarufatse rutora mukwikira uko ubushomero buranenze mu Burundi. Amana ni kiyo dusha kumubaza. Yo bari nkumi cyane aro batarafise umuka.
Afise imyaka 19 yabivuza gitangura ni hageze ishuri.
Ndumva ni sawa.
Aracari muto cyane.
Sare mumba mahoro
urakoze ugira umusimiza ngaho gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ego na
ego Tetero urumvise ica gusavye Peter sinzi kusica uvuga ku majambo yiwe.
Ego no vuga ati ni ofet jewe mfise challenge fise challenge yuko
bikugwa.
No vuga ati se challenge yuko genre abantu bagiye muri Primusique nibaciye baguma baboneka cyane. Uvuga ko batabandanije baririmba. Mugabo novuga hamwe utabarondeye wewe nuzo kubona nk'ibyo bari kubarakora. Donc rumva ni novuga ati niyo challenge fise yo kuguma déjà fise novuga ati mfise chance yuko Primusique yampaye visibilité kuboneka.
Yego.
Il faut qu'on ait profita gose nka nkerekana yuko hariho nk'impinduka kandi umuziki tuwufata au sérieux nyine. Nico cyo kugaruka nariko ndategura kudogira hariho ko yabakobwa ndimwo sisters in success sinzi ko mumaze kuvugana.
Ndabazi harimo abigeme batari bake bavuga ati dutegerezwa kuja imbere twerekana ko umwigeme ashoboye. Ego
ndi muri promotion ya mbere. Et donc nabone genre mu misi ya niveau tuzoba turiko turakorana imana idushoboje
kugira ngo usohorize ndirimbo zawe.
Oya plus kugira ngo tufashanye nkugwaruka indirimbo zozo ntegeza kuzisohora.
Ukazo ukibaza kuzozisohora wibanze ku vya kuko hari habaririmbyi bavuga bati jewe nahisemo kuririmba imana abandi ati nanje nzoririmba kubijanye no indirimbo zihamagara abantu guhindura ngendo wowe wiyumvira kuzokora kucaye igisata cane galorete.
Bon, je ne vais pas dire que je suis en train de faire des choses. Je ne vais pas dire que je suis en train de faire des choses. Je ne vais pas dire que je suis en train de faire des
choses. Urumva ura ubufise icukunda umudiho hari habavuga ati genuine reggae abandi gutya na gutya uramaze kwisanga muwahe murwi muri byo byose uzoshimikira ko kumidiho.
Bon indirimbo zitonda vraiment zirangyo heragose.
Ego ego muco Peter avuze ngo gufasha no kugira ngo ubushomeri bugabanuke umwana w'umwigeme wavuze ko ari ugiheza amashuri yawe yisumbuye urumva ko nk'umwigeme ari mu ico gihugu kandi havuga mu bukene bw'akazi mu batari bake umuziki ushora gutuma abakiri bato bagabanya ubushomeri bwabo.
Oya nibaza gusa. En fait nous de umuziki ni nka moyen de communication kurusha moyen yo kuronka amahera
gutanga ubutumwa ha.
Hama en fait urumva nibaza yuko ikintu cy'ambere urumu artiste ikintu cy'ambere mbona il faut yuko d'abord umu artiste agira niveau intellectuel quand même il est certifié c'est-à-dire tout de kwishure twige et comme ça iyo ufise licence tanke master quand même ura novuga ati uraronka iyindi niveau yugukomunika yugutanga ubutumwa ishobora gukora ko abantu benshi kubwinshi ugasanga peut-être uradanye impinduka. Ariko tugiye kuvuga gusa kwera umuziki c'est pas novuga ati melodie twumva oya ni plus amajambo uri kurabivugamo. Donc tugiye ta parler pour parler ni ba de ko ta kinini ya chozan mais plutôt nkaba artiste d'abord mbona challenge yambere dufise ni gutanga des messages difficile dingira kamara
ubutumwa bwumvikana.
Yego niyo challenge dufise kandi yo nayo ntituzoshobora kuyihoreva tutize ifo ko twiga tukaja ku ishure ni naho rero dushobora kuva mu bushomeri kuko urumva ishure ririmo byose en fait
hanyuma bandanyalo
tutize dusanga ibintu byose uko tubigira ku magendera naho si byiza urumva nta kintu kiri stable uronka
hama urategekanya kudocubandaniriza mu ivyo vy'umuziki mu kwiga canke
ego en fait nkandi nkuko nahora ngira théâtre à côté d'ishure ego donc mvuye ku ishure ntanta nko muri studio canke nkandika canke nkaja muri salle de yo kwiga kwera umva ndatakeneye kwakiriza ma connaissance menshi nafise donc nous comptons dans la cour il va nka hobby nka passion donc mbandi ko ndakora muga bien sûr nka ikora neza
no kwijugiye muri Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise namvuye kure mvuye kure
we
uratwumva
ndabumva neza
uherereye
ndi mu gihugu cha Tanzania
hehe neza na neza
Kigoma muri Kibondo
haravugwa amaki Kigoma
amaze neza ntangorane
nakabazo kuri tetero canke
kon nagomba no ndamubatongera ndamushimira ku mpano ya rose shino sa kona shobuta ukana no muziki narutari wacu ngatekenye ko byagenze ama imari badanye muje imbere ndamushimiye cyane ego mugabo nagomba ndamubaze
arakumva amvuye kuri turi ko twanka kuvugiramo
ego none kugira byo kushike kwikwe ushike ko munsi ugatahukana pe muziki mu bantu bose ari mu Burundi bigije gute
okay
urakoze ego hinge gatonya lohe urakoze mvuye kure
sawa namwe
ugira umusimiza ngaho kigoma muri Tanzania
namwe pe hiyo mugira umusimiza
ego tetero
oui
mishure
en fait muri demi-finale na finale muri demi-finale ama vote ni ari kwa rakora cyane donc wategezwe kurondera amajwi abantu benshi bagutora nabaye wa mbere mfise amajwi 1685 hanyuma muri finale mugabo amajwi yarafise influence ku bice 40% 60% nayo yari ya jury urumva rero bateranije baciye bateranya amajwi bambe amanota mfise mu majwi n'amanota abo muri jury bampaye hama camba wa mbere avec ibice 62 n'ibice 45 mengo niba ntihenze
kwijana
ego
none akabanga nakahewe warusije iki abandi bose mwari kumwe abandi bakobwa abandi bahungu mwari muri kumwe
bon sino bimenya ariko kurondera amajwi je kubera ufite ikintu cambere na nafatiye ko se novuga ati nayo ko ndarondera mu securite kuko umva je ntabyo narinze abandi bari babizi cyane Diane bari bamwe bari baragiye muri prime musique mu myaka iheze abandi bari bagira ama karaoke abandi basangara bari bafite experience d'une manière ou d'une autre je nanje narinze ndi nk'umu aventurière nyine urumva byari byoroshye cyane ko bankuramwo kuko urumva ko bansumbya tekniki
urumva rero umugabo niyo mpano y'akaji kawe no gutanga ubutumwa butandukanye biciye mu ndirimbo
ego navuga ati ibanga rya mbere na ma réseaux sociaux no kugira team je nari mfise equipe nitwa team tetero umwe wese yari afise itakora umwe yaramfasha kwandika amatexte nza guposta kuri Facebook undi akamfasha kurondera ama interview undi akamfasha kwandika ama article donc yari travaille d'abord illico hanyuma twari dufite n'abandi baja kurondera amajwi twatuma abantu baja kurondera amajwi muri ville bakirwa yazunguruka na ruguru twarashitseyo naje wenyine numva nategeze gusohoka mu masoko vraiment uzuweze nk'igitega ndagumva nja gusaba amajwi
ukayasaba hehe
mu isoko abantu tugiye gusaba
ugacibabwira ati muze mu ntore
ofite warafata nk'umuntu ikindi naco wasanga hariho abantu batari bazi prime musique itari ico gatumubwiye ati none isa wati none ngabira ama interest nkane nuko yenda gukora ni hijwi cyane ukamubwiye ati none nkubu uye ndaguhaya ama interest mbega wontu ati nta kibazo hari nabandi bacha bajibaza urumva donc naho rero byacha bita ukasaba amajwi mesh nari yarantije ndonka amajwi menshi cyane kubera nari ndabivuga mvuga ati muri prestation shora nko kubigira nabi donc fallait yuko quand même mbani yasiye yuko mu majwi bashimeze neza ariko imana ishimwe ko byagenze neza hose
hanyuma mugabo kuri ijwi rero urumva aho ni ya majwi ukura muri ni ya majwi ukura mu manyagihugu juri nayo nta na nibisanzwe wararirimbye bashimwe ivyo ririmbye
ego kuko ushikanisa hasi ndamenya ngo mvuge ngo bantoye kubera iki
kuko
nitwari tuzanye ufata usanga ufite ikintu kiri special bonye niba babonye
barabangira ngo kuririmba uko utanga ubutumwa nuko utigora mu gutanga ijwi ryawe risohoka vyoroshe
ego
turafise na Adelan ku yundi murongo wa telefone Adelan ikadze
ego kandi ngo mantangu ndamukeze cetero kwepe muziki yatoye
urakoze
ayo madeni ari nsi bibazo bibiri twarabonye pe muziki myinshi abagiye barazitwara duherukiye ku yamatabaro fasiya yatwaye yaherutse tumwumva aririmba nk'indirimbo zibiri atarapotera gushika nino munsi nsashobora kumubona tukaba tubona tetero yatwaye pe muziki ataratangwa aririmba tugende kumwitega mu biki nko kuririmba ko twakwifuza ntazobe tetero wajya munsi w'itariki ya pe muziki twagomba kuzogubana yatumubona sindi ntumbero gushika ino munsi mwa fase ko muzobananya mugiye kumenyekana ku rubuga rw'abaartiste canke ko muzogenda mu bindi bikorwa n'ibyo bibazo bibiri nashaka mbaza
urakoze ubwira umunsi mwiza Adela uri mu gihugu c'u Burundi
mu Burundi mu Rumonge
urakoze ubwira umunsi mwiza
neza cyane
tetero yishura Adela
ego urumva nina kivuze kare jewe nina heze kwiga nshaka gukora mu byo gufasha donc dans l'humanitaire hanyuma aba artiste batuma niyumvira kuzokoramo ni kaje nini sinzi kubizi arakora muri humanitaire cyo kimwe na Celine Dion na Beyoncé na Rihanna nyine usanga bafise ibyo bafasha akote yuko baririmba Jeje njurumba kuva kera no mu maclub nagiye mu ni de puissance d'esprit mu maclub naja yari yo gufasha hama muvuga ati ikintu cyambere ikintu mba kuririmba en fait ndashaka kudufasha abantu nkoresheje umuziki akote yuko nduba ndiko ndabafasha nko mu buzima busanzwe donc ariko kazi nkora
hanyuma none mugabo yavuze ati hariho abandi nk'aba patience ngo barababonye muri pre music mugabo baca baranyika ntibasura kubabona wewe abakunzi baba bakwizeje urashobora kuba ikiringa ati bitarenze ngaha nzo mfise indirimbo imwe zibiri mushobora kumviriza ko mwanyize mukantora
oya bon ico sino vuga ko ashobora gusanga mbeshe ugasanga datanze nk'amezi ugasanga sinkejeje mu mezi abiri
ariko urumva n'ikintu ufise ku mutima
yego ndagifise ku mutima mugabo urumva imbere yuko ndabigira aratakenewe yuko niga kuririmba kuko hari utuntu tumwe ntarametrize ntarafata neza urumva utwo ndaduhejeje ndeje ntangura kuririmba nta kibazo kandi kubera ndifuza kuririmba n'igihe nzoba ndi ku ishure donc ndiko ndiga nja ku ishure nkava ku ishure nkaca mpasa nko muri studio nkagerageza nuko aha ndafise indirimbo nyinshi Diane
umaze kwandika
ego kuva bon nko kuva ejo ndamaze nk'ejo mu ijoro nanditse n'indirimbo nka zitatu
zose zi uzandika mu ijoro rimwe
ego bivanye na uraronka nk'agatema nyene agasije wumva uvuga ko zibiri cyangwa zitatu ko yagenda akunda gusoma cyane et donc inspiration sindayibura
hanyuma izo ndirimbo ufise ayo texte ivyo biri mu nyandiko utarashaka gusohora uvyandika mu guhaherurimwe
kera nakunda kubyandika mu cyongereza no mu gifaransa ariko ubu ndiko nimenyereza ikirundi
twizere yuko vuba tuzoshobora kumva utwo turirimbo twawe
ego nandi ndabyizeye
ego turase na Jean Bosco ikaze na wewe
ego
urahererereye he
ndi mu Rwanda
havugwa make
mujyi wa Kigali
uvugwamo ibiki
Hello.
Turumva uri ku muhanda ahubwo.
Eh reka mazeho gatoya.
Eh. Hama kabazo ka.
Eh no tubazo nka tubire.
Mhm.
Agira ngo mwibarize ese arateganya kuba basi yanatarabukira no mu Rwanda yenda abakunzi be tukamubona ese iyo ndirimbo ye umuntu yazisanga he kuruhe rubuga yenda akajya zibona nkatwe. Ese nkanje nkungu ntabwo nari nzimenyereye uretse kuba nari mbibonye ku radio Voice of Africa
of America Pan Africa
of America. Ese hari uburyo bundi yadufashamo tukajya tubasha kuzibona
ariko yavuze ko izo yaririmbye azirimba ku buryo busanzwe muri ivyo biteramo vyo yagiye muri Pro Music ntazanditse arakubwiye kumbure aho ushobora kubona inzu yaririmbye muri Pro Music. Urakoze cyane ya Jean Bosco ngaho Kigali mu Rwanda.
Yego namwe murakoze.
Yego tetero. Jean Bosco umukunzi wawe mu Rwanda.
Yego ndafise page Facebook na Instagram. Kuri Facebook nitwa Laurette Tetero. Hama kuri Instagram ni Laurette Tetero ariko urashobora kwandika umwami kazi akarongo munsi 257. Ndafise na chaîne YouTube na Twitter.
Ni aho ni uzosanga utwo turimbo twawe duto duto wagira aririmba ijya nini.
Ego kuri Facebook surtout dira hari nyinshi.
Hanyuma ako kabazo na ko ngo yuko ngo vyokunda kuzoja guteramisha abari mu Rwanda bagukunda.
Ico oyenzo kivugana na management kuko ndafise management niyo ibirabo.
Ni kintu maze kwiyumvira mu mutwe kushobora gutunganya igiteramo cawe wenyene Tetero bakavuga ati Tetero no musaraza kuririmba.
Oya, vraiment pas nous.
Eko, trase na Daniel ku yindi murongo wa telefone. Daniel Ikadze.
Yego murakoze cyane.
Uhereye.
Ndinyamashekero arambuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Havugwa makinga aho naho mu burengerazuba.
Ina turashima Imana nta mwuka mubi twiriwe muri hoteli y'umuganura mbega ibintu byari byiza.
Mwahuriye gute uwo muganura?
Umuganura rwose yari ibyishimo aho abaturage twasabanye twishimanye duriye hamwe duhuje ubumwe mbega twabonaga ari ibintu byiza cyane.
None ko mwahejeje kare ubu si saa kumi zirenga ku iminota 27 nga?
Yego rwose muri Nyabashege tujya tubanga gukora ni kare mu by'ukuri twe twazindutse dukora ibyacu turasabana ibirori byahejeje mu kanya gashize.
Nuko rero tugaruke kuri Laurette Tetero. Akabazo canke intererano.
Yego nabazaga Laurette ni icyo arimo gukora kugiranga indirimbo ziwe tuzimenye kuko kenshi ntazo dufite nta nubwo tumuzi bihagije mu by'ukuri se ari umuhanzi wo mu Rwanda yabazi wenda baba bari gutegurana kuzakora korabo cyangwa gukorana indirimbo hagati ya bombi bakatugezaho ubwo buryo bw'indirimbo. Murakoze n'icyo kibazo nakamubaza.
Murakoze.
Yego na
Tete uraza kwihangana ari utubazo tume tuza twisanga urumva ko bagomba bagaruka icugiye gukora icugiye kugira iki harabandi baririmbyi muri ko muravugana muri kino gihe kuri projet za Kazoza ku migambi ya Kazoza.
Bon yego ni imigambi ni myinshi gusa novuga ati ico oye koko David fudo vya jeni byinshi mugabo tishobora gukora management nayo n'abantu ba novuga ati babona kure kundusha jewe gukora ndacari jeune donc n'abantu novuga ati ba gera plus niyo bito bintu bya by'umuziki n'ibindi ariko nabyo ne biri mu migambi novuga ati tuzibamenyesha vuba kusa bagume bakurikirana amakuru kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter na YouTube.
Harabaririmbyi bamaze kukwegera nyuma yo gutahukana Pro Music bakabwira ati turashobora kwibaza ko dushobora gukorana muri Kazoza.
Bariho.
Urumva rero ngira ngo nabo nyene barashobora kuba bo kwizera ko bitebe bitebuke ico kintu cuko bazokubona kumwe n'abandi baririmbyi bizokunda. Hanyuma Laurette nicari coroshe ko umwana w'umwigeme w'imyaka 19 ataramenyerewe ku rubuga rw'umuziki atahukana Pro Music.
Subiramo kibazo.
Nicari coroshe kuri wewe ko ku myaka yawe utamenyerewe no ku rubuga rw'umuziki mu Burundi ushobora gutahukana Pro Music.
Oya nicari coroshe mugabo novuga ati je nanose ibakwe kubera nari mfite abafashe mu mugongo c'est-à-dire ya team Tetero ngo mvuga muri team tetero ntibyari byoroshye kuko bwa mbere abantu bari bamenyereye ariko osinaye nakinye théâtre mu mwanya imbere yuko nja gukina nja kuririmba muri prime musique donc abantu bakunda gusoma bakunda ibintu nyene bya théâtre nubwo ati bari bari banze mugabo urumva nko muri uramaze kuja muri sali yo kuri EFB sinzi
CCF ya kera yego
sali ya CCF ya kera nubwo ati abari bari yo bari benshi mugabo ntibari benshi cyane kugira ngo ushobore gutwara prime musique byasaba yuko impano yanje ndayikwiragiza hose hose muri team tetero rero urumva umwe wese yari hano bwati yari ihaye igikorwa aravuga ati wewe ndakumenyesha nk'ibubanza umwe cyangwa babiri bakibwira bakagenda ibubanza akaba afise video yanje akaba afise n'amayinite kubera hari abo wasanga badasoma inyite akamubwira ati rabu uyu muntu muhijwe agacuka ati ego ndabyemeye uyu muntu arimba neza agaca amuhi numva yaciye novuga ati byabaye plus strategique twagize strategie nyinshi kugira ngo dushobore gutsinda ariko ntibyari byoroshye vrema kandi no ku myaka yanje bamwe bavuga yuko ngiye kurondera amahera gusa cyangwa kuvuga ko atabyunze ushobora cyangwa kuvuga ko umva byari ibintu byinshi osi utashiramo nanje yuko nategerezwa gukora kuri ku giti c'iwanje nkore ijwi neza nkore ijwi neza kuko hari aho byahinduka nk'uno munsi ukabona ndarinze neza ejo bigaca byanga
hama iyo team tetero igizwe n'abakibigize igizwe n'abafan bawe bagukunda igizwe n'abanyamuryango bawe igizwe n'abagenzi bawe kuko ndumva ari ikintu mwashizemo uburyo ni bande bayigize
navuga ati harimo abafan harimo abagenzi n'abanyamuryango bose baravana
ariko ni ikintu numva cagiyemo uburyo
bwategetswa kujamo ariko si bwinshi cyane ni plus kubwira abantu ugahemereza umuntu akagukonva ukamukonvanka yuko ugira agutora hariho osi n'ukwitanga k'umuntu kuko hariho abantu bavuga ati ni ukuri kukuntu tubanye neza reka nduge ruguru ngende ndabikora na papa wanjye papa wanjye yarangira n'abashyitsi baje mu nzira imbere yo kubavuga babanza kudipoza telefone atora
bakabanza gutora urumva rero wowe waronse wabanze gushigikirwa n'umuryango hama biza kwiragira mu gihugu cyose
ego
nuko turase na Narcisse ku yundi murongo wa telefone Narcy ikaze
ego murakoze
ego uherereye
mherereye mu Burundi mu ntara ya Makamba komine Nyanzara imanuko by'u Burundi
amakuru avangaho Makamba ntitukironka namba kuko abamenyesha amakuru bacu batemerewe kudukorera muzoze muraturungikira
ego
ego hanyuma rero ni ya intererano canke ikibazo kwa tetero
ego jewe nari ubwa mbere nuko no shimira uyo mwigeme kumwete nubwira yakoze kugira ngo atahukane kane gakino ka semizi nashoboye kwikirana amahigano mugabo tetero amahoro
yambu
neza felicitatio kandi
urakoze
ego narakurikiranye donke ukuntu kompetisi yagiye iragenda mugabo kenshi nikurikirana ku marezo sosiyo kuri facebook amapublikasiyo ya primizike abaririmbyi n'iki hanyuma ndibuka tetero hasigaye nk'iminsi nk'ibiri ndibuka yaragize publikasiyo aka videwo avuga ati ndafite ubwoba numva umutima sinzi ukuntu bizogenda iki n'iki n'iki akariko imana izobikora rero byaranezereye nacyo ndibuka aka videwo yatugiriye icyo gihe nkanumva mu nyuma y'uko yashoboye gutahukana agatsinzi ndavuga nti wa mwigeme siteri n'umwigeme w'ubutwari ni mwigeme asumwete kandi iyo yemeje ikintu agishyitako rero ndamushimiye cyane kandi ndashimiye umwete afite kandi byoroye n'ukuntu akiri muto akaronka agashimwe nka kajya bisanga nka bike imana imuje imbere akomeze ego hama nagenda mu bazi none sinakurikiranye neza kajya gashimwe ajya amafaranga yumvira umugambi afite wo kuyakoresha cyangwa
Ego urakoze Narcisse reka tumuhe ikijambo akwishura tetero ngo ari amafaranga twibutse ko ari miliyoni 25 z'amarundi uzakoresha iki ku myaka yawe
Oya, bon, abantu benshi baguma bivuga mugabo ofite ni na opportunity en plus yuko mfasha kuzoririmba na opportunity yo kugira business.
Eh.
Ndashaka kuyinvestisha. D'ailleurs nzoyinvestisha kugira ngo shobe kuronka menshi. Kurusha.
Eh.
Kuko ba si bose ba ndabuga ati bahawe ingabire yo gutanga yo kuba majeur umba byo kwera uko je 18 ans uri majeur déjà. Donc yo kuba a 20 ans ba fise déjà umuriyoni ndetse miliyoni 25. Urumva ntegezwe kuyagwiza kurondera uburyo bwo kuyagwiza akote yuko ndoba ndiko ndaririmba.
Ngirango yatahukiwe Narcisse mukunzi w'ijugi Amerika nawe hariya anye imakamba mu gihugu cy'u Burundi. Twese na Idrissa ku yundi murongo. Idrissa ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Aherereye ni
mereye Kigali ni saro romandi furiza abanyarwanda ndetse na inshuti z'u Rwanda n'umunsi mwiza w'umuganura namwe.
Yego.
Mbanje gushimira umutumirwa mwatumiye, tusanzwe tumwumva ku tugomba kuzaza tumwigiraho byinshi. Nabonye iterambere amaze kugeraho, tubamushimira iterambere. Ahubwo ikintu namwisabira ni uko yagira inama nyinshi urubyiruko ndetse n'abana bari mu rungano rwe, kuri ari abana bishora mu nzira mbi, mu bitekerezo afite kwerekana imirimo kugira n'urubyiruko bashe kwiteza imbere, yaba i Burundi cyangwa n'abari hafi y'i Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Afite irihe shaka? Izihe nama yagira urubyiruko rwa Afurika? Ni icyo nashaka kumubaza.
Urakoze
nyine abona ku mwana wa Afurika nuko bakwishyira hamwe n'imbaraga bazishyiramo.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Urakoze. Yego. Tetero ngo inama niyo impanuro wogira abakiri bato, urumva ko batangwe kukubona nk'umwe yobabera urumuri.
Bon, navuga ikintu cya mbere nka jewe ndaruke kuri team Tetero, turi aba jeune twese. Travail d'équipe irafasha kuko ico nabonye nuko hariho aho ego ukwishikana uri wenyine mbwari ho handi ushobora kwishikana uriko urakorana n'abandi. Donc travail d'équipe, umuntu akarondera kwanza abagenzi yemera akunda yiyumvamo, hama bakaza bagakorana imigambi myiza irashe ishobora kubateza imbere ikabashikana ahantu imbere ikabakura aho basanzwe bari. Donc iminsi yose baguma batera imbere. Nico novuga et surtout kuja ku ishuri kuko urumva tutize biragoye cyane, urumva ariho ahantu ubwenge bwacu ariho ahantu butagera mu byiyumviro. Nta gwaruka gogo go kwikonsentra kuja ku ishuri kuko surtout muri Afrika. Afrika dufite impano nyinshi, uretse amatalent dufite ubutunzi bwinshi bukeneye ko tubugirira entretien, exploitation n'ibindi. Tutagiye ku ishuri nk'ugwaruka bizotugora, tuzava tugira ikibazo gikomeye.
Kugira ngo yatamuhukiwe turase na Jean-Marie ku yundi murongo. Jean-Marie ikaze.
Ego ndabaramukije.
Twaramutse, nawe ni gute ahure?
Ego ni sawa, ndi ngahe Bujumbura. Ego je nagomba gukeza uwo muririmbyi ku iyo ntambwe yateye, nubwo mu bintu by'umuziki umenga ntiyaramenyerewe cyane. Ego by'ukuri iryo zina je sinarimenyereye kuryumva muri bijyanye na muziki ngaha mu Burundi. Ariko ndafise akabazo gatoya nagomba ndamubaze. Ni nk'uwuhe mukenyuro yoba yarakoresheje kugira ngo ashike ku rwo rugero gushika yahatsindira amafaranga angana kuriya kose? Ego nka twebwe ugwaruka usanga ubu unye biguye kuronka nk'ubuzi, urashobora guheza nk'amashuri bikanka, ariko birumvikana yuko iyo ukoze nk'ikintu kiguha umutahe nk'uwo onye nk'amafaranga nkajya yaronse, bica bituma n'iterambere ryoroha gushikira haba kuri wewe nyine ubu usindiye icyo gihembo no ku bandi bajene muba muri muhunganwe rumwe, kuko bashobora kuronka nk'ibikorwa ushobora kubaha bakagufasha ukabahemba amafaranga. akabazo ni nkako
uraziga Jean Marie ikibazo cy'umukenyuro yakoresheje yari yacishuye ariko ugume ku murongo wa telefone kugira ngo akwishure tusaba imbabazi tetero hari ibibazo bigaruka mu gihe cy'u Burundi FM ntazo tugifise barazitwatse abantu rero badukurikirana rimwe na rimwe bigoranye ugasanga hari ikibazo bagarutse ko twari twacishuye duga ku Jambo Tete mu gihe Jean Marie akiri ku murongo wa telefone ugume ko Jean Marie
imbere yuko Jean Marie adan ali nagira mvuge aussi yuko nabajunta akwiye kwiyumvira aussi kuri entrepreneuriat kumenya kuko kuko jewe imbere yuko ndirimba naradandaza amahereni hari n'abandi bagenda usanga biga gucapa umva imbere yo kuja ku ishuri hama umukenyi nakoresheje kubwira ashobora gutsinda ubwa mbere ni impano hama ubwa kabiri navuga ati harimo iyo kugira abagenzi mugakora travail imeze neza kuko abantu babonye ukora ikintu cyiza gisukuye gipanze nabo nyine biratuma bagira icyizere muri wewe bagatangira kukuziza amajwi umuziki
yego hanyuma rero yakubaje ngo umukenyero wakoresheje ahanini umuce ku masonga kuko wavuze ko akoreye mu murwi Nvuze ngo yasubiye kukubaza ikibazo wari wishuye aho yabadije ingene wakoze kugira ngo ushobore gutahukana Primusique.
Bon, nari nabivuze hariho d'abord gukora kuko amajwi yaragaye ngo yuko amajwi aza kugira influence a 40%. Ama journal ikagira influence a 60%. Jewe nari londe amajwi kandi ndonde amajwi menshi nkuko benshi babibonye kuri Facebook, kuri handi hama akote amajwi nanje narikorera kurumva nkaguma ngerageza kwisyopasa kugira ngo ninashikira imbere ya jury quand même deshobe kuri convaincre imi kibanda cha mbere
Jean-Marie Watom okewe Jean-Marie Watom okewe
ego natahuye arakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza
ego twebwe no kuri FM biratugora kubakurikira
ego urakoze ni nayo mpamvu twa twabanje gusaba imbabazi tetero tumubwira ko ibazo bimwe biragaruka ko bataba ariko ratwumva ku mirongo ya FM Burundi bwaratse imirongo ya FM Jugi America gutyo gasanga ari abadafise shortwave ngo byoroshe ngo bashobora kudukurikirana urakoze Jean-Marie
murakoze namwe kumpamagara
ubwire umunsi mwiza
ego twese
ego niyo ngabo ikadze
koze cyane
uherereye
Nimutangwa
mu cenda juru havugwa make.
Namahoro turashima no kuri bimeze neza.
Haraheze igihe atama kuri mu cankuzo turonka bivuye no kuri ico kibazo cije rya America na leta ya Burundi kuko atabanyamakuru bagishika mu cankuzo ngo turonse amakuru. Mukazoza muri ayo ronka muraza muri yadusabikaniriza.
Eh ni byiza na je niko yanabikurikiranye ku rubukanguruka na bunyi rwa Facebook. Ayigume.
Duga rero ku ijambo.
Mu bisanzwe je akabaza nari mfise nagomba kubaza tetero murabona yuko muri ino minsi duhereye kuri Natasha yaratanye agashime ka High People Music Award bakaja kuri Bernice Dober Rafwaye Isanganiro Award ego kabona kandi n'abandi bigeme nka Francine Niyonsaba bijanye na atletisme amateka bandikisha mu Burundi ukaraba umufaso ni ariko gusohora igitabo nuvuga cyitwa L anomaje ozubriye
Christine Ntahe
ego me Christine Ntahe no mu Burundi kazi na wene tubizi ko bishamateka meza mu gihe cy'u Burundi
ego
ni dufatiye ku gashimwe warayironse kajanye na Primusique izindi ndoto ufise zo gushika kure kugira ngo nawe ube mu bwigeme w'amateka mu Burundi ufatiye dufashe nuko ukiri na muto izindi ndoto zigera kure ufise n'izi yaje cyane
n'icyo urakoze cyane niyo ngabo ngaho muri cankuzo
your call was ended because you no longer have sufficient funds
uratwumva Lorette turacari kumwe Lorette
100
muratwihanganira uhinga bw'ivyuma ntibwigera busezerana mudu tubasaba imbabazi Lorette aragiye ako tugerageze twongere tumugarukane mukurindira reka muhinga bw'ivyuma badushemo uturimbo dutandukanye hama tugaruke acishura ku kibazo twa duheje kubazwa na niyo ngabo muri cenda juru
igikano kimo gumusore igituza gyanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndi nkwe amashyemo gahore
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzabigenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse kivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu Uzabigenzi wunganira imanzi uzabigenzi wuse kivi kimena
Kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe niyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubarangeze iyi mpano irenze kuririmba kuwaturukesha iwe muhanzi Muhanzi mukuru ni Mana Mana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzabigenzi wunganira imanzi uzabigenzi wuse ikivi kimena
Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari Niba uri umukinnyi w'umupira bizakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo mu gihugu cy'u Rwanda muradutunga mutuburanye ivyuma ntivyigera bisezerana ariko Lorette Tetero aragarutse ku murongo wa telefone Lorette ivyuma byari byatugoye
Ego ndese kuramutsa kanyu.
Ego. Hanyuma imbere ko duca twakirundi ari ku murongo yakurindiriye niyo ngabo yari yakwajira akabazo ahereye ku bo yita abapfasoni bari ko baraboneka cane mu gihe cy'u Burundi yavuze Christine Nahe aragaruka kuri kuri Natasha aragaruka kandi no kuri inde wundi Francine wewe ngo izindi ndoto ufise zakazoza nizahe nka Lorette Tetero.
Ego carrière musicale yanje ndashaka kuyiporta à l'international kubera nshaka gukora dans l'humanitaire et nibaza yuko nuvuga ati inyishu ya byose d'abord il faut yuko niga hanyuma c'est n'orienta carrière yanje muri humanitaire nshaka gufasha ngira ngo nanje ndushobora kwandika mu bitabo nk'aba magi n'abandi bose b'ubujondi
ushaka kuza kwibanda ku ico co gufasha cyane
Ego.
Urakoze cyane. Turafise na Rafiki.
Oui.
Ikadz.
Ego ndabumva cyane.
Aho uherereye ni?
Jemba mu Kirundo ariko ubu ndi Bujumbura nyine.
Nakabazo kawe.
Usana. Nakabazo tuba tujya kubera ati tutabumva biragoye nyene. Eze tujye nko kuri Facebook niyo tubona ibiganiro byanyu gusa. Mugabo zabumbe ko mu Kirundo hoho yaryo izijyanye kwa kuma bagiye ngorane kubera bata kujya mu rwanda ubugiri Rwanda mugabo no mu gisaga cya Bujumbura ntumva kabisa niyo mpamvu rero uwo mukobwa yatwaye cyumuziki
mugabo uri mu nduru nyinshi biratubabaza mu matwi
sa
ni uri mu nduru nyinshi biratubabaza mu matwi
ega ndi mu isoko
duga rero kukaba ku ijambo baza akabazo ka
gusa yari ntererana
yego
ndabona bireba uwo yatwaye cyumuziki yaitwaye itamubereye kabisa
yabitwaye itamubereye kubera
kubera ndiko ndareba hariho abasare benshi bari bagezweho bari mengo abahagiye nk'ibintu sinzi ubwo uko ndabicunganya nibyo ntazi mujye abari wa kabiri bremegari bifuye yuko ari wayitwara twa niho twari turi kabisa
uwo yabaye wa kabiri ninde uvuga yabaye wa kabiri ninde
yabaye wa kabiri ninde
umuze ngo wari uhari muganda nuri kuribuka
ntaho ndiko ndibuka mugomba ari
reka tumuhe abwira ico avuze mugabo nkuko yabisiguye mu ntango Primusique uraronswa amajina bakwizeye hama na Johi na ikagira ico vuze urakoze Rafiki
ego
Loretta ari cyufi uvuga kuri ibyo Rafiki avuze
ego bon siwe wenye navuga yuko nayironse ntabibereye kubera hariho bamwe baba bafise amarezo menshi dabord nibaze yuko kucerekeye indirimbo uhitamwo dabord indirimbo uhitamwo ira ikoze ko public kuko deja uwo oye nkuwo abivuze iyaba ari novuga cyaba ari public iriko irashobozisa muri uwo mwanya mugabo ufite ni jury twako turakonvanka ntuzomenya vrema igituma bagutoye ngube wa mbere ico ni sha mbere hama ikindi naco byose byavuye mu majwi n'amanota jury yaguhaye hari n'abantu ariko urumva bararaba aussi na evolution wagiye uragira bagutorera ibintu byinshi naje ngaha sinda nabindi ariko urumva navuga ati subuga ko ntari ndayebereye kuko vrema narayikoreye ijya trophy narayikoreye gose cyane urezi byane narara ndagira ndakora nsaba abantu bantore nkajyama nka 3h nkabyuka 6h du matin kugira mbandane kandi akazi kenshi cyane kubera twese twaguma dufite ubwoba ariko batadu dutora donc rero n'abantu benshi bama babivuga mugabo jenta nibwira nti iyo utabibayemo iyo utabiciyemo ntushobora kubitahura mugabo nk'abagiye baradukurikirana bakaturaba bakaraba aussi na parcours wagize urumva barabona ubuyibereye n'ubutayibereye
cyane cyane ko batubwiye ko atari ataruhara runini byose bigaruka kuba gutoye bikagaruka no kuri jury yatoye ku majwi wakuye mu banyagihugu no ku majwi wahawe n'abari mu murwi ujeje kuvuga ngo kanakari ni byo neza gusumba canke yabyifashemo neza gusumba
ego
twese na Alexi ku yundi murongo wa telefone ya Alexi ikadze
ego ndakumva makumeye
ego turashima
ndamukije muri rezi
arakumva
nayo ndumva ibyo uwo muntu ariko aravuga ko yoba yatowe atabikwiriye ufite utora nyine ni gutora ni iteramere ganye ame mu burindi abagutora kuko ibyo bintu baba babishimye kandi twese twoshima bimwe umbwira nti furaje
yego
amaze ego hama kindi kibazo mbo ni ego igitani kibazo ego maratowe bona abanye muratari bato ni bata mugeta na secondaire
yahejeje mu mwaka uheze
ariko nagomba ndamubaze ati none nk'umwigeme abona yo kurishi kugira urundi rwaruka rw'abigeme rutere imbere mu muziki na cyane cyane abaruguru kuko avekera kiritire y'Uburundi urabona ko iko iyo uyu mukobwa agiye mu muziki cyangwa mu bindi bintu bitari proshe na kiritire y'Uburundi sinzi ngene babifata atego atishikanyike
urakoze cyane ego tetero uratekanye iki kubana babigeme ngo na cyane cyane yuko umwana w'umwigeme ngaho mugihe guca Burundi agiye mu muziki niki hariho isura bakimubwira ko ni kwa vuze
kuri ico kuri ico sinzi drama sino vuga ngo nashanga guhindura ngo ibintu byose bihari nga mugabo bon John David ndi yidisukwishima muganda atconfise urupasoni kandi iyo ngize urupasoni nanje ndabibona yuko ababyeyi banje babishima abatoyi banje bakandabirako bakankurikira bagakurikira ingeso zanje ndifuza yuko ingendo ndandiko ndagira umuntu wese yumfata nka reference meme agira aho ashitse agira icyo abantu bamushimyeko mezo si nifuze ko n'abarundi peut-être ko ntibayamenya abarundi bavuga ati ujya mukobwa afise urupfasoni ego mugabo sinovuga ngo vraiment ngo nohindura abandi bigeme ariko ndifuza yuko gukora d'abord kugira ngo nabo nyine batanguye kumfata nka reference kuko iyo
waruvuze ngo kuko
iyo udakoze novuga ati nta jambo uba ufise umva bisaba yuko nkora cyane hama mu nyuma abandi badoce batangwa gukorera kuco nanje na code bakavuga baze cyangwa ishusho yaho bashaka gushika
hanyuma naho kubakorobwa kugira ngo bahimirize kuja mu muziki umva hari ibyo gukurabwa na bimbwa kugira ngo nabo bahimirize kuja mu muziki
birasaba courage vraiment
ego
birasaba courage nyinshi kuko urumva birasaba yuko kwanza abantu bakugira bagufata mu mugongo mugabo urumva wa muronka abantu batanagushigikiye mu misa n'ahandi henshi ariko udica ushaka itambere nosa umuntu wese agiye mu muzika akagenda afite proje quand même abona icyo ashaka abona hagiye kuja kuko hariho abajayo bavuga bagiye kurondera amahera ugasanga ntayo baronse mugabo urumva udi icyo ushaka ukavuga ati ndashaka kupresenta kwerekana gusangiza ingabirano yanje ndashaka kwerekana talent yanje ndashaka kugira iki ufite intego intumbero ewe witomore urabishika ko brand
ego reka twakiri wa nyuma ku murongo Patrice uherereye ego akabazo kawe kandi usongora kugira ngo dusezerane na Tetero
bo mumbarize ubutumire bo icyo bategekanya nyuma yo gutsinda ati muziki umbyeyi n'umuziki no guteza imbere umuziki w'Uburundi
Patrice kuko urakoze cyane mbwa kuko dusigaranye kanya gato kandi ico kibazo yakicuye ko kenshi ariko reka tugutumire kuza kuja kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com uze kumviza kino kiganiro cyose kicamaze gushika urakoze cyane
ego
Tetero dusigaranye iminota ibiri gusa tugasezerana akajambo ka nyuma ufise ubwira abana babigeme abapfasoni kuno musiki wa gatanu n'uwapfasoni hama no muri rusangi abandi bantu
ubwa mbere d'abord umunsi mwiza w'abapfasoni n'abigeme
niko si umunsi mugabo ni umunsi kwa gatanu muri isanga twahebeye abapfasoni n'abigeme ni ikiganiro cy'abapfasoni n'abigeme
ego hama kubigeme no basaba n'ukuri kuguma ku d'abord solidarité irakenewe mu bigeme kuko dufite challenge nini ya cyane yuko twerekana yuko natwe dushoboye urumva na jondi jengene sino byishoboza umuntu wese ahari ntabyo yo gushoboza harakenewe yuko abigeme dufatana munda umwe mu impano zacu ziratandukanye ariko ndi sure kuko narabibonye muri team Tetero ugasanga nk'umwe yiga n'ibintu bitajanye n'ivyo jondi ko ndakora mugabo araronse ingene akontribua muri team Tetero donc surtout yo kutugire solidarite hama ikindi naco je ndakunda kumviriza abantu bakuze kuko abantu badusumba novuga ati barabona ivyo twebwe tutarashikamwo canke iyo tuba turiko turaje donc turamenya gusaba impanuro kumviriza navyo nyine birafasha no guca bugufi hama ibi bizokwizana
yego nibaza ko ari impanuro nziza utanze nuko rero Laurette Tetero tugushimire cyane ku kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuze dusangire ikiyago muri isanga n'ejo niya twasubira kukurondera uzotubangurukire nk'uko wabigize uno munsi
ego
dushimire n'ababyeyi bawe kuko badufashije kugira ngo dushobore kuba kumwe muri kino kiganiro na rya kiri mu myaka tuvuga naho uri kuregeza imbere mu bakuze ukiri umwana urakoze cyane Tetero
murakoze namwe ndabashimiye gose
ego abandi dushimiye bagize ico batera ni Facile Gebeho muhinga bw'ivyuma yashoboye kwegeranya ano majwi yacu na engineer bari kumwe nanje Diane nahazwe narinde mesheje muri sanga ino munsi ndabike banure ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo vyose eka na weekend nziza kubaza bayitanguye hirya no hino n'umusimukuru mwiza w'umuganuro mu bahimbaza mu gihugu c'u Rwanda.